Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa kabiri, itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2017. Ndabahaye ikaze mwese.
Uganda ukuri kuyireba yo ntabwo ivangura gacana moko abantu bayo ibafashe neza kubusa abantu b'Imana. Museveni arabubahiriza.
Uyo ni Asengo Stefano, umuyobozi w'inzego z'ibanze mu gihugu cy'Uganda, avuga ku buzima bw'abanyarwanda bimukiye muri ico gihugu kurondera ubuzima. Ni mu kanya gato turabashikiriza kandi inkuru yerekeye umunyepolitiki w'Umurundi yarayafashwe ku matohoza y'ukuba yashatse kujabukisha abantu imbibe mu buryo butemewe n'amategeko. Ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kaze mwese.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe mwese muduteze abiri. Aloyiz Bigirimana nije muri kumwe muri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu FIDH ritangaza ko rifise amakenga ko hashobora kuba ubwicanyi kivunga muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, mu gihe hasigaye amezi 9 ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu kirangwamwo indyaneza politike. Ivyo iryo shirahamwe ryabishikirije ejo ku munsi wa mbere hasigaye iminsi ibiri ngo inama ya unijejwe umutekano ikorane kugira yongere ikindi kiringo inteko zayo za MONUSCO ziri muri Congo kugarukana amahoro. Mu mwaka w'1999 mwibuke ko ariho MONUSCO yarungitse abasirikare bashika 19,000 abapolisi hamwe n'indorerezi za gisirikare mu buraruko no ku murwa mukuru Kinshasa. Paul Nsapu ni cegera cy'umunyamabanga mukuru wa FIDH yashikirije ko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu muri Congo yasabye ko uretse kongereza ikiringo cya MONUSCO hakwiye gufatwa ibindi bihano kubabangamiye amahoro birenze kuvyo Uburayi hamwe na Amerika byari byafashe mu mpera z'umwaka w'2016 urangiye. Abarwanyi barenga 30 b'umuhari Al-Shabaab muri Somalia barishwe. Ivyo vyabaye igihe inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'inteko za leta ya Somalia zagize ibitero ku makamba abiri y'uwo murwi mu ntara ya Juba iri mu manuko bw'igihugu. Abategetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abategetsi b'igihugu ca Kenya babitangaje bavuga kandi kwibirwanisho by'umurwi Al-Shabaab navyo nyine byasambuwe mu bitero byabaye giturumbuka. Ivyo bitero byatanguye ku munsi wa gatandatu bibandanya gushika ku munsi w'Imana hafi yahitwa Badade. Abategetsi ba Somalia bavuga ko bishe abarwanyi b'umuhari wa Al-Shabaab 33 basambura imodoka ziriko ibikoho birasa indege. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu ndwi heze yatangaje ko inteko ziwe zizova muri Somalia igihe iterabwoba rizoba ryazimanganyijwe. Yabivuze amaze kubonana na perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi i Nairobi. Amakuru hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika jejwe ubutungane Jeff Sessions yatangaje ko ubushikiranganje arongoye buzohagarika imfashanyo buha amasentare yo mu gihugu ha muri Amerika adakurikiza amategeko yerekeye abimukira. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere yavuze ko ibisagara bitubahiriza ayo mategeko bibangamiye ubuzima bw'abanyamerika hamwe n'abanyagihugu babamwe. Rimwe mu mategeko agenga ubwo bushikiranganji rivuga ko leta ya Amerika, leta imwe imwe ukwayo ndetse n'ubutegetsi bw'ibisagara bakorera hamwe n'igisata kijejwe iby'impunzi n'abimukira kubijanye no kubahiriza amategeko. Session yashikirije ivyo mu gihe Departement ya Amerika y'intwaro mu gihugu hagati mu ndwi heze yasohoye raporo ivuga ko amasentara arenga 200 muri Amerika yanse gukurikiza ibyasabwe nayo bijanye no gucira ibihano abimukira abagirizwa ivyaha bikomeye. Muri Turukiya naho muririmvyi rurangiranywa Atira Tase hamwe nabandi bantu 28 bagwiriyemwo abamenyesha makuru bararengutse imbere ya sentare I Istanbul ku murwa mukuru ku musi wa mbere bagirizwa ivyaha by'iterabwoba kuko bafitaniye imigenderanire n'umunyedini w'umunyaturukiya aba ngaha muri Leta Zunze za Amerika yamiyagirizwa na Leta ya Turukiya kuba ku mutwe w'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri Turukiya mu mwaka uheze bashobora rero kuzofungwa imyaka ishika ku 10 mu gihe bo kwagira ko bakoranye n'umurwi ukora iterabwoba witwaje ibirwanisho. Urwo rubanza ruje rukurikira uruhigi kubagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ruhitiye aho ibinyamakuru birenga ijana vyugawe n'abantu barenga ibihumbi 41 bamaze gutabwa mu mvuto kuva mu kwezi kw'indwi ku mwaka uheze. Muri Burusiya naho sentare y'ico gihugu yaraciriye Alexei Navalny umuyobozi watavuga rumwe n'ubutegetsi umunyororo w'ugufungwa imisi 15 ivyo ni nyuma yuko we nabandi amajana n'amajana bari mu myerekano yo kwiyamiriza ruswa ikogwa muri ico gihugu c'uBurusiya batawe nabo nyene mu mvuto. Muri kumwe na Rose Bigirimana turasubira ikihashitsa imwe mu yandi makuru.
Umumenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiye mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016 avuga ko umutekano wiwe ugeramiwe. Umupfasoni afatira ku bantu baje gutera amabuye ku nzu yiwe mu ijoro ryo kuwimana uheze bakongera bagasiga banditse amajambo ateye ubwoba bakoresheje amaraso. Igipolisi cy'u Burundi kimusaba kwitura inzego z'umutekano n'ubutungane kugira bamufashe. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kumuhinga makuru uyu wa mbere ushitse ku rugo rwa Godebert Hakizimana umufasoni umenyesha makuru Jean Bigirimana umuntu yashobora kubona ibisigarira by'ivyandiko atashobora gusoma neza izo vyandiko biri ku butike uwo mukenyezi ahora dandarizamwo haraheze nk'ukwezi kumwe gusa hacakorera uwundi muntu. Umufasoni Hakizimana yemeza ko mu gatondo ho kuri uyu wa mbere izo vyandiko we n'abanye biwe bavyiboneye vyandikishijwe amaraso
ati abantu mu masata n'anusu bata kubagira ibintu batera amabuye hejuru gatonde rero niho twavyose duce dusanga ry'amaraso menshi banditse nyine n'ibintu ngo gukeba bakoresheje amaraso nyine menshi ayandi basesa hasi nyine aratemba urumva byaduteye ubwoba nyine urumva n'itera bwoba ikomeye nta muntu yababonye kuko ntitwigeze dusohoka ko nawe umvise ibintu byinshi ntiwakuprovoka ngo usohoke kuko n'umuhungu arara mu butike yaravyumvise barakubise ku ruhome hamenye aragira ubwoba acaryamanye narahora kandi vyabandanije ntiyavyumvise.
Munyuma uhadandariza yafashe ingingo yo kubifuta adahamagaye abajejwe intwaro n'umutekano kuko bamushorera bari batinye kwinjira. Ibivugwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana biremezwa n'uwo mubanyi asanzwe akurikirana urupangu Godebert Hakizimana bamwo
bwake dusanga abantu bashengere bariko bararaba atuce tuza kuraba abandi nka twumvise abantu be kubimbwo natwe twavibone koko je nabibonye nkuko nabandi mu babaza ababanyi bashobora kubibabwira byari ibintu sort mengana amaraso nk'umuntu yagombye kwandika nk'ijambo ko ritaboneka neza ku ruhande hacye bikintu cikidengeri cy'amaraso nyine umenga naho ubikiye nk'umuntu ntiyari make no kureba amaraso ntiyari make bagomba kwandika nk'ijambo rero nitwaribonye neza kuko ntivyasomeka neza nimba bagombye kwandika umukeba cyanke keba ibintu nk'ibyo ko ntivyaboneka neza
naho bitaboneka neza. Umukenyezi wa Jean Bigirimana we yibaza ko bwari ubutumwa bumugenewe
cyevyace bintero ubwoba kuko nisanduwe nyine umutekano wanje utameze neza kuko mabavuga amajambo nyine ko mfite amafaranga kandi nyine ataho nkora amafaranga ndayakura hehe mbona nyine bapfuga ibintu byinshi hariho n'umuntu yaje ambwira ngo ndamuhengwe 2,000,000 abona ko umushinga ntawe wanjye bamunyuruje yaravuga yuko ngo twatanga amafaranga ngo hamwe ngo bakamuduha ngo aramaze ariko no mubona urumva yaragenda nyene akavuga ngo bavuganye nawo muri documentation bakamubona bavuga ngo ntware amafaranga mbwaje nta amafaranga afise
uko biri kose umubanyi wiwe yibaza ko atandunduro nimwe gushika umuntu yokwiha
aha hariyo sorte y'abantu nituzi aho abantu bitwa yuko bahora bahagarariye umutekano bari ngaha basa n'ababihagaritse gatoyi hariyo sorte y'abantu baza nk'abasuma bakaza nko gutera ubwoba koko peut-être vyo urashobora kubera koko bikinga gahumbezi bakikinga injoro cyangwa ubwanjye nta ntumbero ya politiki ishobora kubiha kandi biragoye kugira ngo ugire icyo ubivuze nibaze ko ari ubukozi bw'ikibi nyine bw'abantu kuko kandi sinona sigura ko boba baronderanya nyine rupango cyanke boba bagomba kugirira ikibi nyine rupango kuko si hari ntaba ngaha nasanzwe aba ngaha no mu bantu boba ngaha nyine mu rupango nta kibi ndabazi ko sinovuga ngo ari usotora umuntu cyanke ufitana ingorane n'uwundi
igipolisi cy'u Burundi cyemeza ko kitari bwamenye ayo makuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahantu urumufasoni wa Jean Bigirimana kucitura
nta muntu umwe araza kutubwira ko bari icashikiye ujya mu muryango ujya mu menyesha makuru ico twomubwira nuko niba hari ico bacamushikiye kidasanzwe abona ko cyashaka kumutera ubwoba yoheza gaca yegera igipolisi kimwegereye kugira ngo akigire ibyo ari byo bashe barabira hamwe ingingo zibereze yoheza zigafata ico twokongera ko nuko hamwe ibyo bintu byo bari birimo ibintu by'iterabwoba urumva kera ibintu byo gutera ubwoba n'icyaha gitekanjwe n'igitabo manavyaha kandi yuko bibwira igipolisi kimwegereye bonamenyesha abafisiriya dosiye yuriya mumenyesha makuru ari wo mutungane kugira ngo barabe niba ibyo byaba byashyize byaba bifitanye isano n'iriya dosiye yuriya mumenyesha makuru
ku itariki ya 2022 ku kwezi amezi umunani yarumanye neza atabuze irengero ry'umumenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiriye muri zone Bugarama intara ya Muramvya kwa 2022 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016 utwigoro twose two kumurondera twakozwe n'inzego z'umutekano ikinyamakuru yakoreye iwacu hamwe n'umugwi w'igihugu wigenga wagateye akazi na muntu Zeni Dash gushika ubu ntacyo turashikako eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Banywanyi icenda burunani amizero y'abarundi bayoboka agatogwasa nibo bafashwe mu misi itatu iheze muri komine Nyarusange intara ya Gitega hagati mu gihugu abo bose bakekwa kuba inyuma y'urupfu rw'umuntu yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu ndwi iheze urongoye abayoboke ba agatogwasa ku rwego rw'intara ya Gitega abona ko ari agatotezo bariko barakoregwa abajejwe intwara muri komine ya Nyarusange bavuga ko abo bafashwe ku mvo z'amatohoza atari ku mvo za politiki ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Nsabimana
abo bayoboke ba gatogwasa icenda bafashwe harimo Mperabasi Yohani w'imyaka 73 n'indongonzi ku rwego rw'amakomine ane Nyarusange Gishubi Makebuko na Itaba yose yo mu ntara ya Gitega yindi ndongonzi mu bayoboke ba gwasa yafashwe ni Simbajije Silveri arongoye abayoboke ba gwasa muri komine ya Nyarusange n'umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Nkondo muri komine Nyarusange Ferdinando Misigaro arongoye abayoboke ba gwasa urwego rw'intara ya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika uko abona ifatwa ryabo banywanyi ba gwasa Ferdinando Misigaro
twebwe nk'indongozi y'umugambwe nta n'isigaro twabiye ataragatoteza nta n'isigaro twabiye kuturabuza nk'uko vyamye nico gituma rero tusaba yuko bareke tuburabuza bareke turabarundi twese turabundi nk'abandi dukore igihugu nk'abandi tugiteze imbere mugabo ntihabe nyagupfana nyagukira bitwaje ibi nabiriya baje imbere butungane kuko twebwe nta nkozi kibidushigikira twebwe ufashwe nibaje imbere butungane bakubaze badahengamye wera were hanyo ma uri nkozi y'ikibi ufatwe uhanwe bikirije amategeko
Ferdinando Misigaro arafite icyo asaba abajejwe intwaro
babigira babibona kuko n'ukugira ngo badutoteze baturabuze nk'uko banyu batubuza gukora bigumuko kandi atanu n'umuntu nta murundi n'umwe twebwe twononera twebwe baje intwaro twofata yuko batohengama ko tusanze tuzi yuko mu byo bajejwe ari gutwariya bose mugabo mugihe atanguye kugira ivyo cyo tubona ko badatwariya bose icyo tubasaba rero ni ntanya gupfa ntanya gukira abarundi bafate kumwe inkozi kibihanwe uwera yere umuntu ari ntungane aje mu bandi barundi atunganirizwe agira amateka nk'abarundi barundi bose
naho kubayoboke ba gatogwasa Ferdinando Misigaragira ati
muri gino gihe kitoroshe twe dusaba abarundi bose cyane cyane abanyonyi bacu gutekereza niba twagwe n'agashavu barindire iyo bija hama tugume dusemerera mugabo mugabo nyifata ya mikuturanga yo kwitonda ubutungane igume turanga njewe ndibaza yuko nta vuri dahita bibe ngombwa izo bazogira byose bizohera igihugu n'ici wacu tuzogikora kandi zokibamo mu mahoro byanka byakunda.
Ferdinand Nkurikiye musaniro wa komine Nyarusange aremeza ko hari abafashwe akamenyesha ko bafashwe kumvo z'amatoza y'urufugu witwa Bukobero Yakobo yishate yo grenade muhiriwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishiri wa 24 kuno kwezi ku munsi wa gatatu windi twarahe turangije
mwikomini na wudufita mwihugu na wadwari mwigambe itanduka hiko umunu ya agu anode ya agu ye mwikosa change yike mwibachi washo wakufuga yuko ngu umunu waru mwesu ne kuko umwesu kere umunu kawandi ni huko umuprona changu mwesu defu dide changu hudu mwikambe uundi na waru undi gusa kande mungu huko umunu ya hako zikosa wadachi washo wakufuga waza imigambe na matohoza amukore lako na kuvuga ngo kumenya ubwo ntuye ya ubwo kavamwo cyangwa kumenya umugambwa bavamwo uwo muntu wese yitwe yuko yobajya ko ari muri zo kodi z'ikibizi yakandaguye inzira karengane uwo muntu wese arashaje ngo akagirwa ko amatohoza
abamaze gufatwa muri iyo dosiye bose hamwe ni 12 muri abo 9 n'abayoboke ba Gatogwasa bandi batatu bari mu gambwe CNDD-FDD harimo imbonera kure izwi ku izina rya Kizimana Gerardo igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Senare nkuru ya Gasabo mu Rwanda yategetse ko umufasoni Violette w'amahoro arekugwa ivyagateganyo. Senare yarayisobanuye ko impamvu zatanzwe n'ubucamanza busaba ko aguma mu munyororo zidakwiye kandi ko yorekugwa. Muvyara wa Madame Violette w'amahoro Shumbusho Jean-Pierre we senare yategetse ko afungwa iminsi 30 kuko akurikiranwa ku vyaha bikomeye. Ibindi kuri iyi nkuru Assumpta Kaboyi.
Madamu wa Mahoro Violette umunyarwanda ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza yaregwa ibyaha birimo icyo kumena ibanga rya leta no gushaka kugira nawe ubutegetsi harimo Perezida wa Repubulika. Perezida w'iburanisha Madamu Wantege Yvette yavuze ko umutangabuhamya umwe rukumbi w'ubushinjacyaha yagaragaje kwivuguruza mu gihe cy'ibazwa. Umucamanza yavuze ko uyu mutangabuhamya ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha yemeye ibyaha byose aregwa ndetse anashinja uw'amahoro. Ageze mu bushinjacyaha arabihakana yongera kubyemerera imbere y'umucamanza. Umucamanza Wantege avuga ko ku mutangabuhamya yivuguruza ibyo avuga bidakwiye guhabwa agaciro maze urukiko rutegeka ko uw'amahoro yahita arekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwasobanuye ko ibyaha baregwa bombi bahuriyeho byatangiye mu mwaka w'2015 w'amahoro Violette ashishikariza Shumbusho kuva muri leta y'Abatutsi akaza kumushakira ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubushinjacyaha bwavugaga ko uw'amahoro yasabaga Shumbusho ko yazajya mu gihugu cya Uganda kwifatanya n'abandi basore bibumbiye mu ishyaka rya RNC rirwanya leta y'u Rwanda. Gusa ibi byose uw'amahoro yarabihakanye. Umucamanza yashimangiye ko icyemezo cy'urukiko cyarushingiye gusa ku mutangabuhamya waranzwe no kwivuguruza kitashingiye ku by'uwunganira w'amahoro Maître Antoinette Mukamusoni yari yasabye avuga ko umukiriya yarekurwa kuko atwite ndetse ko rutanashingiye ko uw'amahoro afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Urukiko ntacyo rwigeze rutegeka uw'amahoro azubahiriza kuko bijya byumvikana rimwe na rimwe ku muntu warekuwe by'agateganyo. Kuri Shumbusho mubyara w'amahoro banafunganywe umucamanza yavuze ko kubashumbusha yaragiye yemera ibyaha imbere y'ubugenzacyaha ndetse n'imbere y'urukiko nta gahato yashyizweho ibi bigize impamvu zikomeye zituma ibyo kekwaho yaba yarabikoze maze umucamanza yemeza ko shumbusha yafungwa by'agateganyo iminsi 30 ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera uyu shumbusha Jean Pierre asanzwe ari umupolisi ubarizwa mu ishami rya polisi ryihariye Interforce umucamanza yasomye umwanzuro abaregwa ndetse n'abunganizi babo nta numwe wari mu rukiko ubushinjacyaha nibwo bwari buhagarariwe ijwi rya Amerika ryavuganye na Maître Mukamusoni Antoinette umwunganizi wa Mauro Violetti avuga ko yishimiye cyane icyemezo cy'urukiko uyu munyamategeko yavuze ko urukiko rwarekuye umukiriya we by'agateganyo ariko bidasobanuye ko yahita asubira mu Bwongereza watuye Maître Mukamusoni yavuze ko bagiye gutegereza bakareba ko ubushinjacyaha butazajurira iki cyemezo ko kandi bagomba gutegereza iminsi 30 bakareba niba ubushinjacyaha buzarega mu mizi wa Mahoro uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha buramutse butaregeye dosiye ye mu mizi byaba bisobanuye ko dosiye yashyinguwe bivuze ko w'amahoro atagikurikiranwa Maître Mukamusoni avuga ko nyuma y'icyo gihe umukiriya washobora gufata icyemezo cyo guhita asubira watuye mu Bwongereza Madamu Mauro Violetti amaze ukwezi kurenga mu maboko ya polisi yafashwe tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Tuve mu Burundi dukubitire mu Buganda bamwe mu banyarwanda bimukira mu gihugu cha Uganda barondera ubuzima babwijwe rya Amerika ko ahanini bimukira iri kubera muri ico gihugu haboneka amatongo yo kurimamwo mu buryo bworoshe abanyarwanda bavuga ko igihugu cyabo ubuzima butoroshe bagahitamo kuja mu Buganda mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakubitiye mu Buganda agirana ikiganiro n'abo banyarwanda bo mu karere ka Mubende tumutega amatwi
mu bice bya cyankwanzi Rubari n'ahandi muri district ya Mubende mu gace ko hagati k'igihugu cya Uganda haragaragara abanyarwanda benshi uhageze utahamenyereye wumva baganira mu kinyarwanda ushobora gutangira gukeka ko wageze ku bundi butaka bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika babwiye nibinjiye muri ne hagira ico bafata ukibime onababwiye utindi kurya na gahunga
ururetse abo banyarwanda benshi usanga barimutse bagiye gutura abandi barasuhutse n'abagiye gushaka amaramu ko bateganya kuzagaruka iwabo Hiyongeraho n'abanyankore bakomoka mu kandi gace ka Uganda bose bahuzwa n'ururimi rw'ikinyarwanda abarangije gutura babwijwe irya Amerika ko kimwe mu byabakuriye mu gihugu gituranye cy'u Rwanda muri Uganda ari ubutaka bw'iyanga mu Rwanda uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 29 yabwijwe irya Amerika ko atibuka igihe umuryango wabo wimukiye muri Uganda ubu baratuye baratuje mu buzima yishimira
Njye nyine ubuzima bw'inanga ndabwishimiye cyane kuko nkurikije ubuzima twa turimo mu Rwanda nkareba n'ubw'inanga aha njye mbona yuko ari byiza cyane mu Rwanda hari gihe ugerayo ukabufiteyo muri umwe ariko inanga yo uhingiye amayika yawe atatu wifiteye abana bawe batanu ubwo burumukire mbese inanga hano ubu kwita umugaga byo bitumukire uburumukire ukomeye cyane
ibyo ngibyo umbwira ngo waraje ngo mugura amasambu mu Rwanda aho ntabwo washoboraga kuyagura
eh mu Rwanda kugura amasambu nge mbona ari ikintu kitoroshye cyane kuko mu Rwanda udafitemo ikintu ukora kikwinjiriza nge mbona bidashoboka cyane
irubari muri district ya Mubende hatuye abanyarwanda batari bake hafo hanacukurwa amabuye y'agaciro nka zahabu urahagera kubera bahakorera ibikorwa by'ubucuruzi n'abahatuye ukaba wakeka ko ari inkambi y'impunzi mu mahema yiganjema y'ibara ry'ubururu amakuru bahaye ijwi rya Amerika nuko hafi ya bose mu bahatuye nta myaka 20 irashira gusa benshi mu bamaze gutura biragoye kugira icyo batangariza uwo bumva ko ari umuntu wese uturuka i Kigali ataje kubiyungaho mu buzima babayeho batubwiye ko biri mu cyo bise impamvu zabo bwite
inkorora radi ijwi rya Amerika vugana n'uyu uvuze Kigali reka mbenye
kubera iki
none zurabaza ibijyanye n'iki
ni ukuvuga ngo ubuzima bumeze bute
naye twaguha ntago tukizera abantu bavuye i Kigali rwego turi mu nzu
ni ukubera iki mutinya kuvuga
impamvu zacu bwite ntabizi impamvu tutavuga
none si ugiye gupagasa wabona amahaho ugataka ukajya mu rugo ugahereza abana n'umugore ukagaruka pagasa ikindi bavuga ni
tugirana ikiganiro n'abanyarwanda bari rubari muri Uganda hari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu hari umuryango w'abanyarwanda bane wari umaze icyumweru uvuye mu Rwanda mu masaha ya saa sita z'amanywa uyu mubyeyi twamusanze mu ihema bigaragara ko ari rishya iruhande y'iri hema yari arimo ategura amafunguro ya saa sita
baturutse mu karere ka Nyagatare
muri hano Uganda ubuzima bumeze bute se
biragenda gake gakeya Nago ina nago buramera neza ubuzima nibwo turacyashakisha tumaze icyumweru
nk'abantu mubashya muri kurya muto
umugabo akora ku munsi bakamuhemba nyine umutwaro akazana tugaha nuko tukaje
Umutwaro uyu mubyeyi yavuga ni ibihumbi 10 by'amashiringi ya Uganda, n'ukuvuga agera ku bihumbi 2500 mu mafaranga y'u Rwanda. Aha abanyarwanda baba muri Uganda ihame ry'imyemerere rishingiye ku idini ntibariteshutseho. Uyu wemeza ko yananiwe gukora ubucuruzi bwo mu kajagari Kigali bufatwa nk'ubuzunguzayi, hari ku isaba atari na mugenzi we bavuye gusengera ubari muri Uganda.
Mufite na pasteri?
Turamufite.
N'urusengero rw'abanyarwanda bimeza bite?
Kandi mwagambana ugasanga abaye umunyarwanda
mugeranije n'uburyo wenda ubuzima bwari bumeze mu Rwanda hano ho
nzi ko umuntu abonita akahinga
ikibazo
cy'ubana urakizi itaka ryarabuze nawe urakizi sibyo iyo ugeza niboneta kugakodesha ugahinga icyatugiye ni uguhinga sibyo nta kindi
ubuyobozi bwibanze muri aka gace nabwo buvuga ko icyo bukora ku banyarwanda bashya babakagezemo ari ukubaka ibyangombwa byabo bagafata imyirondoro nyuma y'igihe babona bafite imico myiza bagatura bagatunganirwa. Bwana Asenga Stefano umuyobozi mu nzego z'ibanze niko yabwiye Ijwi rya Amerika.
Imibereho yabo hari huzaga aje nko gupakaza yasanga ino imirima yaho kuko ihendutse wendi wanyu mu Rwanda biteganyije akagura yaguze naba umuturage mu bandi kuko Uganda ukuri kwireba yo ntabwo ivangura gacana moko abantu bayo ibafashe neza kubusa abantu b'Imana Museveni arabubahirizaga buri bantu bari munsi nabatwa abayobozi bo kubyarera abantu mu mwaya tumubaje indangamuntu kabe indangamuntu yari nziza tukabona kae n'imibereho yo gucaro ari mwiza adafite imibereho mibi tukoraganaga nawe nta kibazo
kuko nagiye Uganda kuko navuye Uganda
ufatiye ku mibereho abanyarwanda baba babayemo muri Uganda baba bahamaze igihe gito n'abaharambye batabura kwemeza kwihabanye niyo mu Rwanda bifuza ko imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda yaguma ari nta makemwa. Iyi ngingo y'imigenderanire ku bihugu byombi bihana imbibe ifite ikisobanuye kitari cya hafi aha mu mateka. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika imubende muri Uganda.
Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu, Korea ya Ruguru yararashe misile balistike zagiye ibirometero bigera hafi y'igihumbi. Zitatu muri izo misile zaguye mu mazi ari hafi y'igihugu cy'Ubuyapani. Ibyo byatangajwe n'abategetsi b'Ubuyapani na Korea y'Epfo. Ni rimwe mu igeragezwa riherutse kuba ry'amamisile mu mezi makeyi arangiye. Mu kwishura kuri iyo nyifato y'agasomborotso ya Korea ya Ruguru, abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo biyemeje mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016 gushira muri Korea y'Epfo uburyo bwo kwivuna umwansi. Ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific, PAPCOM, biherutse gushiraho ibice vya mbere vy'ubwo buhinga. Ingingo ya Korea ya Ruguru yo kwihutisha igeragezwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile balistike birageramiye amahoro n'umutekano ku isi, kandi birarenga ku ngingo y'inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Gushyira muri Korea y'Epfo uburyo bwo kwivuna ibitero by'amamisile bizokomeza ibyerekeye kwivuna ibitero vya misile z'igihugu cya Korea ya Ruguru. Umusirikare mukuru ayoboye ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific, Harry Harris, avuga ko inyifato ya Korea ya Ruguru yukubandanya gasomborotso birimwo ingingo yo kurasa misile zitari nke ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu. Avuga ko bazokubahiriza ibyo biyemeje ku byerekeye igihugu cya Korea y'Epfo, kandi ko biteguriye kwivuna ibitero vya Korea ya Ruguru haba ku butaka bwa Amerika canke ku butaka bw'ibihugu bicuditse na Amerika. Uburyo Amerika iri kishira muri Korea y'Epfo bujejwe kwivuna umwansi kubera izo mvo, ubwo buryo ntibugeramira ibindi bihugu biri mu karere. Uburyo bugenewe guhagarika ugusambura misile balistike zishika kure mu buryo bugereranye. Ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific bimenyesha ko inteko za Amerika na Korea y'Epfo ziguma ziri magabo ku gasomborozo ka Korea ya Ruguru, kandi ko ziteguriye gukorana ku vyerekeye kubahiriza umutekano mu karere.
Ijwi rya Ijambo ry'Intanga Marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.